Kindundi Kultur, ama kulumu kirundi.
Mtazamo tuyo ndo tayari nundi kilutura kazi makulu tuwa bateguri ye, zingwa maingo nguru nguru, zia gize. Aliko tumvika na kumazimisi hagati ya barini b'umuceri bakorera mu mwonga wa Nyavyamo aho ni muri zone Murungurira komine Kirundo intara ya Butanyerera bidogereduzwa ry'amafaranga basabwa nk'intererano yenewe gutunganya neza ko karere bamwe badandaza ivyamwa bakorera amasoko mu gisagara cha Bujumbura baranegura ko ubwo rudandazwa tariko rugenda neza kuva hatangwe kuvugwa indwara zitera ivyamwa ngoroka go mu Burundi gwitavye inama ruko koma igira 11 ihuza abahinga bakorera mu gisata cyo kugwiza umwimbo burimye hamwe n'amahenguriro ruvuga ko rutorohegwa bijanye no kwitunganyiriza imigambi zimwe mu mvo n'amategeko atakiri ku gihe twafitiye n'inkuru amagara y'abantu uko vyama imisi yose kwa kabiri umunsi kwa tubabwira ibitera indwara y'urukoba izwi nka eczema amakuru amwe n'andi ni mukanya sangwe ikaze
Radio Indundi Culture
ngiye kubaye kaze murano makuru ubuyobozi bwa karere k'ubuvuzi ka Rumonge mu ntara ya Burunga busaba abajeje intwaro n'abarongoye amavuriro gutuza ubusuma bw'imiti yo kwa muganga bwibonekeza muri ako karere k'ubuvuzi mu nama yo kuri uyu wa mbere ya musantere wa komine Rumonge n'abakorera mu gisata cy'amagara y'abantu muri iyo komine musantere wa Rumonge akaba yavuze ko ubugenduzi bw'amagara y'abantu bwo hagurukira ico kibazo kandi gisata cy'amagara y'abantu kikagenzurwa n'intwaro kugira ubwo busuma butuzwe n'inkuru tubaza Jotan Iratuzi
ubusuma bw'imiti tangwa kwa muganga ni kimwe mu bibazo byashikirijwe na muganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge Alexis Nkuruziza muri iyo nama
ndibuka ibyabaye buruhukiro aho umukozi yatoye imiti acara yitwara aho kwishikana kwivuriro ayijana muhiriwe iburuhukiro nyene ibyabayeho aho umukozi yatora imiti abantu akabaronga kugura imiti kubera zaho yayisize mugabo ntayisohore mu ivuriro ageze kwandika ko bakora agati yandika ko bakoresha hamo ndibuka ko arabayiba bacha bayitwara kwishora mu mavuriro mu ma prive no mu farumasi na hospitali nizishize ubushize ndatsiko nafashe amasakoshi atatu y'imiti yibwe muri hospitali Rumonge byukuri nitwondera yuko ubusuma mu miti utahari burahari byukuri
Muganga Alexis Nkuruziza amenyesha ko yahavuye afata ingingo ko abarongoye amavuriro bato baribo baja kwitorera imiti mu karere k'ubuvuzi. Musitanteri wa Rumonge Augustin Minani abona ko igisata cy'ubuvuzi ari nk'akazinga atawundi muntu ashobora kugenzura ati ivyo bihagarare
inspection dufashe dushobora kwemera ko sante nakantu kitarukwa hariya ntumenya ngo bigende uku nake nagufasha ntumenya aho uherera n'umva ro control aho mutitera muri imiti akatenyuza karasangaga ntanumwe igeza yabwe nkiyeta nta muntu ufata imiti ya benegihugu ngo ayige mu tubo twidoga abari igihe mu yahemutse nyamara bemukira benegihugu akayimukira n'inzego zamwizeye akaguma mu mabanga yiwe nyene kuri kwami izo rero ni uko tugira sisteme mwe mutifashe mwebwe abahinga mugabo tumetrize ibikorwa no masedesariya
Arika ha muganga Alexis Nkuruziza rongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge amenyesha ko harabari mu mvuto bagirizwa ubwo busuma akabona ko abajeje intwaro n'amavuriro bokorana kugira ngo ubusuma bw'imiti yo kwa muganga butuzwe Musitanteri wa komine Rumonge yongera koko n'ubugenduzi bw'amagara y'abantu bukwiye gukora akazi kabwo
Arakoze Jotan Iratuzi naho nyene mu Rumonge kimwe mu bice vy'igihugu birimwamo ivyama nka mandarine ndetse n'imicungwa rimwe mu masoko yavyo rikaba ari mu gisagara ca Bujumbura yamara bamwe mu badanaza bakorera mu gisagara ca Bujumbura baranegura ko ubwo rudandazwa tariko rugenda neza kuva hatangwe kuvugwa indwara zitera ivyamwa inkuru tubaza Alice Ndayizeye
abo badandaza bashikiriza ko muri kino gihe batariko bararonka ivyamwa badandaza bagereranije n'imyaka iheze kuko muri kino gihe umfuko waho rugugwa ibihumbi 30 umunsi wa ugura yarenga 100,000
byamwa mu myaka iheze byaraboneka kandi uko bibonetse turangwe na twega badandaza twaramwe tukaronka inyungu ariko ubu turarangura mugabo nta nyungu tubona
ndene n'imicungo hari ubwo tugenda turatsimba tutsimbuka hari ubwo umuntu akora igiseke ku 2008 n'andi asanga yakoze 1700 bifanye n'inge n'uwo munsi twari
mu myaka yahera barashyira nko kugura nk'umufuko tukawugura 2500 30 igiciro cyagera ko n'imiburiburi twararangura nka 50 aho basize batyagiye ariko iki gihe biri kirarangurwa ibihumbi ijana ijana nyine burya butoye ubugerere rangurwa ijana ijana n'ibiri bunini yawe isumbuye ibihumbi ijana n'itanu
kuko ntibibonetse bavuga ko biba bizimbye bigatuma ata nyungu baronka uwo munsi hari abavuga ko bariko baraheba kubidandaza bigaheza bikagurwa n'ababijana kubidandariza mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
naho bibone ko kubituma bizimbye hari hano birangura benshi babijyana mu gihugu kibanye bica bituma twebwe bino tubitinya kuko amafaranga batanga twese iyo dushobora gutanga tubitinya
iyo ufite ati wungutse bashya ariko utarenza n'ibihumbi cumi cyenda bitanu ugasanga urota ibyo bitanu kimwe ugasanga nta nayo uroze ahubwo uhomye ko
ubu twimukiye mu bitungo kubera tubona ibyo biri kubiraboneka
bamwe mu baguzi bavuga ko uwo munsi bahevye kugura ivyamwa kuko bizimvye bagaheza bagasuma ibindi vya nkenerwa
cyese nkudahugura ivyamwa amahera yabyo dufise inoti ya bitanu urumva aho uja kugura imicungwe nagira ngo cikura wa mukera abana barara bati jewe gusa nabibona ibintu byarahinduye
bose bagasaba ko hogira igikozwe kugira ivyamwa bisubire kuboneka neza
iyo mucyari iriho nyene umuntu yoyisaba kugira ngo ivyamwa bikomeye bibone
kubyijukira kubirima no kubanza gukingira n'izo ndwara
mu Burundi igihe gisanzwe gifatwa nk'igihe cy'ukuronka umwimbu w'ivyamwa vya mandarine n'imicungwe ni hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'umunani nk'uko bamwe muri abo badandaza bivuga igice kinini cy'umwimbu kidandazwa mu gisagara cya Bujumbura kikaba kiva mu bice by'Imbo na Rumonge
arakoze Alice Ndayizeye hari kutumvikana ku mazimisi hagati y'abarimyi b'umuceri bakorera mu mwonga wa Nyavyama muri zone Murungurira komine Kirundo intara ya Butanyerera abarimyi bidogera iduzo ry'amafaranga basabwa nk'intererano igenewe gutunganya ku karere ariko kuguma basaba umuco kuri amafaranga basabwa gisata kijejwe uburimyi muri iyo komine ariko gishikiriza ko intererano basabwa kuva uwo mwonga utunganywa vya kijambere muri 2017 itarahinduka n'inkuru tubibaze Noris Nduwimana
impari zifatiye ku iduzwa ry'ayo mafaranga abanyakirundo bita imisoro zatanguranye n'irima ry'imyonga buri rikorera mu gihugu abakorera mu mwonga wa Nyabyamo bemeza ko intumbero yo kuyaduza yoba yatanzwe n'uhagarariye igisata ca leta kijejwe gukingira ibidukikije OBPE muri zone Murungurira Daniel Ngendakumana bashikirizwa n'umukuru w'umutumba Kanyagu uwo mwonga urimwo uni Pascal Minani ibyo bisa n'ibidatahugwa n'abanyagihugu
egano tubakoreye kireke imyaka 15 tubakorera ahantu
muri abo batware bidugirwa n'abarimyi Daniel Ngendakumana ahagarariye ico kigo ca leta Murungurira mu Kirundo avuga ko kumvisha abarimyi iduzwa ry'ayo mafaranga bitamuvuye ko
bareke itegeko rije mu ngiro mugaba ari umuntu yampaye amahera yiwe ashingura utoke avuga ati nguyo
kubera ayo matati abarimyi bamwe bageze aho bibaza ko bashobora kwakwindimo ico basaba no kugabanirizwa intererano
kwako durutonde dusanga n'abantu 120 bakuri akora n'urufunzo twasanda ari miliyoni 2,800 twagombye tuhige ico kigega yoba yinjiramo twasi kuyatanga
ayo mafaranga ibaye ko tugabanya
tubajije umuyobozi ajeje ugisata ca komine kirabe by'uburimyi mu Kirundo icavuga kuri ayo matati Dieudonne Ndayishimiye yamenyesha ko atamvuzayo kuko intererano abarimyi basabwa gushika ubu itararenza amafaranga 600,000 by'amarundi umurimyi wese asabwa buri mwaka ahamagarira abarimyi bumva ko bataguwe neza kwitura abandi bajejwe gufata ingingo muri ako karere
baca bitura agronome wa zone kuko turadishinga nuko umwonga woguma ko inyubakwa ntizihutare ngo zisubire inyuma kabara gahombo ku barimyi bonyene batanze uburyo
kuvutunganijwe mu buryo kijambere mu mwaka w'ibihumbi 2017 mu mugambi bise PIRB mu mvunyapfunyo y'igifaransa bafasha mu kunagura inyubako zimwe zimwe mu ntarakama y'ubugesera umwonga wa Nyabyamo uri ku buringanire bwa hektare 538 ni wo wonyene uberamwo uburimyi bw'umuceri mu Kirundo intererano zisabwa abarimyi ubuyobozi bwa komine busigura ko zifasha mu kubungabunga inyubako zikomeza uburimyi harimo kuvomera imirima ubu habamaze kwijukira ico gitegwa muri zone Murungurira honyene komine baharura mu bice 70%
Radio Indundi Culture
bamwe mu badandaza bahora bakorera mu isoko ya Ruziba muri komine Mugeri ntare ya Bujumbura ariko baheruka kwimurirwa mu kindi kibanza haraheze indwi barasaba ko cyotunganywa neza bavuga ko bakorera muri kino gihe kuzuba ariko bemeza ko uko kwimuka bifise akamaro kuko kubgabo isoko ya Ruziba mu gihe yotegwa n'impanuka muri kino gihe gutabara vyokoroha mu kwezi guheze ubuyobozi bw'intare ya Bujumbura bwategetse ko tuzu tw'ubudandarizo twose twubatswe hadakurikije amategeko mu masoko twosambugwa Dieudonné niyo anzigamiye yarashitse muri cyo kibanza gishashe gikoreramwo abo badandaza
Aha turi mu kibanza aho badandaza bakorera mu tuyira turi mu isoko ya Ruziba baheruka kuyimurigwamwo kibanza kiri hakurya y'ibarabara ry'igihugu nimero zitatu Bujumbura Rumonge ariko hari utuzu tw'ubudandarizo bita kioske turi hafi y'utwo tuyira ntiturasambugwa nk'uko twabyiboneye abadandaza bavuga ko bataronka babashorera kubera bataramenya ico kibanza
batukuye kubera murabona hariya ca bibanza tuhafi hamwe kumenyereza nta coco yaronka kuri nabona ko aragaho ikindi nta mahera turaro
Yamara bamenyesha ko kubera ico kibanza kitubatse ihindagurika ry'ibihe ritazoborohereza ari nabo basaba kubakigwa Nabo biruko abo badandaza bemeza ko kubakura muri iyo soko ya Ruziba bifise akamaro kuko gutabara mu gihe dutsimanuka iheza bikoroha
ubanze kwa so gukerekera indani ariko nari mbese yuko baje bari guza umutekano w'isoko ingi utomanuka zizati kugira ngo ingere bataba
amakuru twakuyaho avuga ko aheza indwi yimukiye muri ico kibanza ingingo yo kubimurika yafashwe n'ubuyobozi bwa komine Mugere kuri iyo myitwararika y'abo badandaza twakuye mu sitaneri aramutswe iyo komine Adelaide atangayo kugira agire icyo ashikirije ariko ntitwashoboye kumuronka ariko mu kwezi guheze urongoye intara ya Bujumbura arize ndayikengurukiye yari yamenyesheje kuduzu twose kubudandarizo turi mu masoko tubwirizwa gusambugwa
byari bonekeje yuko mu masoko menshi atanzira zihari za bya imodoka biza kuzimya bita kizimya moto kubera amasoko yose arafise icyo bita plan amabarabara arimo amakioske yuko ama kioske duca tuyakuraho byihuta
ibidandazwa hanini bigizwe n'ivyamwa impunzu hamwe n'urudandazwa rw'inkoko ni bimwe mu bikoregwa muri ico kibanza gishasha
arakoze Dieudonné niyo anzigamiye rumwe mu gwaruka gwitavye inama rukokoma igira 11 ihuza abahinga bakorera mu gisata co kugwiza umwimbu uburimyi hamwe n'amahinguriro iri kubera Bujumbura kuva kuri uyu wa kabiri bavuga ko batoroherwa mu bijanye no kwitunganyiriza imigambi cyane cyane nk'abashinga amahinguriro y'ibinyobwa bitandukanye ugaruka rw'abarundi gwitavye iyo nama rubona ko amategeko agenga inganda zitandukanye yoshyirwa ku gihe kugira amahinguriro amaze imisi asezerwa ivyahingura bitorerwa umuti ubushikiranganyi mu byo bujeje hari mu gwaruka uvuga ko iyo nama izo kwigirwamwo uko bofasha mu gukurikirana imigambi y'ugwaruka kugira ingorane zihari zitoregwa inyishu ibindi tubibaze Kristalize Harerimana
ubwo gwaruka gwitavye ibikorwa vy'ugurugwa giyo nama uvuga ko naho rugerageza gutunganya imigambi kugira ngo iteze imbere ariko gushika ubu hakiri zimwe mu ntambamye
beratubabaza kuko umuntu atanguje umutahe ari giye umuntu aba yagiye muri banka akagurana umutahe wo gukora kabone ivyo biraje guseswa bisanzwe twashaka kwasaba leta ko babanza kuza bararaba canke bakadutunganiriza tubona basese ibintu byinshi bakavuga ko bitagiye muri beben urumva ngo baje barapima babona ntibikwije amategeko mugasi nibaza ko umuntu wote bagashira ibintu ku isoko bikamara demo amezi atatu biriko biradandazwa bonye haciye amezi atanu bakaza kubisesa urumva birababaje
ubwo gwaruka rubona ko yakwiye gushigwa kugiye bijanye n'amategeko agenga ivy'amahinguriro
bora bagashira amagatege kuko umujene bamara kwiransa gaje dusangaye ibindi bya tublots kacha duhomba hariyo buri sanga batarigista guhomba homba tango ya gahomba gacha heba umva ya muri ico gihe cyo rugora
mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama uremeza ko akira gaze kugira abakorera mu mahinguriro y'ugwaruka atandukanye mu Burundi ashobore kuja mu masoko mpoza makungu
kugira bwo ku isoko mpoza makungu rero hari ibisabwa n'amategeko kugira ngo uje ku isoko mpoza makungu iyo rero professionalism tuba dukeneye nuko aya mahinguriro yose murabona yuko dufite amahinguriro menshi y'abajene yaravutse mugabo yabundikiwe nabi ntafise amategeko ngendegwa ko uno musi turiko turayafuta uno musi turiko turayiyamiriza uno musi ko turavuga ati uwo mutobe ntutovye neza uwo mutobe ntukwica amategeko iyaba bariko baratunganywa neza mu gwaruka bakerekizwa ati burya wari gutangurira aha ugeza aha ushitsa aha ushitsa aha hako uza gupfa aho bari kwari kubafasha ikindi mugambi ushobora kujya ku isoko mpuza makungu.
Iyo nama rukokoma ikwanije abahinga bakorera mu gisata cyo kugwiza umwimbo n'amahinguriro yitabwe n'ibihugu 11 harimo n'u Burundi izomara iminsi 4.
Arakoze Kristalize Harerimana. Urundi bugiye kwakira higanwa mpuza makungu ryo gusiganwa ku makinga ku rwego rw'abigeme ku nshuro igira gatandatu. Iyo higanwa rikaba rizokwitabirwa n'ibihugu 11 n'u Burundi burimwo. Miganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri mukuru w'ishyirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi Bernard Ntagumuka akaba yashikirije ko u Burundi bwiteguye kwakira iryo higanwa rizoba. Bernard Ntagumuka arongo ishyirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi
akunguko ku Burundi kubijanye ni inshuro igira gatandatu Burundi bugiye gukinisha ku rukino rumaze guca ku rutonde rw'inkino mpuza makungu. Iyo igihugu giteguye urukino mu gihugu biratandukanye niyo ishyirahamwe mpuza makungu rije gutegura urukino muri icyo gihugu, kuko ibihugu byose biri ku isi bica bimenya yuko bifite ihiganwa byose bihamagariwe kuja gukina, ibishobora kuja yoroye byose bikipanga bikaza na cyane cyane kuko rimaze kuja ku rutonde mpuza makungu. Abaronse bibanza byiza baba bandikishije amanota azobatuma baja mu zindi nkino mpuza makungu nta zijya bita Jeux Olympiques cyangwa Championnat du Monde n'izindi zikomakomeye bivanye n'amanota bandikishirije mu gihugu kanaka bagiye gukina mu higanwa riri ku rutonde rw'amahiganwa mpuza makungu. Ibyo bica bituma rero aha mu Burundi hari ibihugu bitahora biza kera dicitwa higanwa ry'igihugu mugabo n'umunsi kure ari higanwa mpuza makungu bica biza kwitaba kugira ngo nabijo bishobore kuronka amahirwe yo kwandikisha amanota. Ibihugu bije gukina rero murumva ubwa mbere hariho kumenyekana kw'igihugu iruhande y'ivyo baza batekeye mu kwinjira ku kibuga c'indege barariha kandi ntibariha mu Marundi bariha mu mafaranga mva makunga mu igihugu gikeneye. Murumva rero yuko baje ntihabura kunguko ntihabura amafaranga yinjira mu gihugu amwe dukenera amadovize akinjira kubivanye no rurukino.
Mukanya ni inkuru y'amagara y'abantu
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Mura magira no twashikiriza imisose kuwa kabiri uyu munsi tubabwira ibitera indwara yo kurukoba izwi nka eczema. Muganga yanonosoye ivyo kuvura indwara zo kurukoba avuga ko isabuni imiti imwimwe ico kimwe n'umukungugu biri mu bitera iyo ndwara. Muganga Jean Bertrand Kimansi ntiyebu wayo avuga ko iyo urukoba rw'umuntu rutakaje ingufu zo kwikingira ashobora gufatwa n'ingoga n'iyo ndwara. Nkuko tweteguriwe na Olivier Kwizera.
Ingwara y'urukoba bita eczema ni ingwara itandukira nk'uko bivugwa n'umuganga yanonosoye iby'ingwara z'urukoba. Muganga Jean Bertrand Mansenyebuwa yavuga ko ibitera iyo ngwara ari byinshi. Aha yerekana ko ahanini ifata umuntu afise urukoba ruba rwatakaje ingufu zo kwikingira. Nihebuwa yavuga ko hari n'ubwoko bw'amasabune atuma iyo ngwara ifata umuntu.
Ingwara ya eczema iterwa nuko urukoba ruba rwatakaje ubushobozi bwago bwo kwikingira neza. Hariho nk'amasabune amwamwe usanga abantu bakoresha, kandi ayo masabune ku muntu asanzwe afise ka kantu gatuma ashobora kurwara iyo ngwara ya eczema acatera yiyagaza cyane. Hariho imiti imwimwe abantu bakunda gukoresha nk'amavuta, ibyo ugasanga bitumye wa muntu acavyura bya bimenyetso bya eczema agatangura kwiyagaza urukoba agatangura kuza ko tuntu two duherehere.
Uyu muganga abandanya ashikiriza ko ibyo yaco kimwe n'imiti imwimwe umuntu afata navyo biri mu bitera iyo ngwara.
Hariho kubira ivyo yacana ari abantu usange wabizi ivyuya cane baca batangura kwiyagaza impuzu zikoze muri lene n'izindi zishobora gushuha cane zisha zituma umuntu ashobora kwiyagaza cane.
Ikindi avuga Jean Bertrand Kimansi nacyo kugwa ubutare hamwe n'ibikoresho biva muri ubwo butare
nkabimba ubutare, kuko iyi migufu iva mu butare amasaha ava mu butare. Burya butare rero bakoramo ivyo bintu umuntu umwe arashobora kuba afise umubiri wiwe ugiye en contact n'ubwo butare ashagira iyo allergie.
Muganga Jean Bertrand Kimansi Ntiyebuwa yamenyesha ko umuntu yama hari vumbi ashobora gufatwa n'iyo ngwara.
Ni nk'uko ko umugwayi wa asthma dutange nk'akarorero, iyo imvura igirigwe ivumbi rikaduga acaja muri crise. N'umubiri rero n'umuntu afise eczema iri chronique donc agendana yagiye en contact n'ivyo bintu agaheza agaca agwara iyo ibimenyetso bigaca vyaduka vyo ngwara.
Ingwara ya eczema iri mu ngwara ifata abantu bose. gushika ubiyo ngwari kunze kuboneka ku bana bato batico bita dermatite atopique. Hari kandi n'umugwi w'iyo ngwara bita eczema de contact, aho biba byavuye ku bintu umuntu akorakora ko akaba kandi no mu gihe umuntu yakoze mu mazi canke mu isabu nico bita eczema ectatif mu rurimi rw'igifaransa.
Arakoze Olivier kwiza kuri inkuru amagara abantu yari yaduteguriye ari ntara makuru twakoze bashikiriza cyagarukira. Makoze mwese mwateze amatwi, mugira ibihe byiza, murakoze.